nye ubimenyesha abandi bimenye ubimenyesha abandi ni kiganiro cha radio inzamba mushikirizwa na Oso Prosper nzisabira.
Chutina mwakunzi bakadwe nzamba agateka kawe, tulabala mkijetongi latuba hikaze, mkiganiro bimenye bimenye shabandi. Bimenye bimenye shabandi, chokuruno monsi, tugaruka kunguru zitandukanye, kudukura mkimenye shamakuru gikorera kubuhinga bwanone bwa internete, kuri wezi tatu akaburungu, losavyevu akaburungu, FR. Hari kiziga chamaze imyaka 2008 kibitswe neza kitononekara. Icyo kiziga bagitaziriye Lom Talund ni kiziga cyo kuva hagati y'imyaka ya 1325 na 2010 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Icyo kiziga kikaba cyatowe mu gihugu cya Denmark mu mwaka wa 1950 kimaze imyaka 2008. Umugore n'umugabo bari ko barondera ibizuku byo gucana nibo batoye ico kiziga basanga kimeze neza atakintu na kimwe cyabaye. Ibyo nizo byatumye bibaza ko uyo muntu yoba apfuye vuba kuko atari yononekaye. Igipolisi cyaciye cikora kubahinga bajejwe ibintu bitogwa mu kuzimu aribo aba archeologe mu rurimi rw'Ifaransa kugira ngo basuzume ico kiziga. Abo bahinga basanze ico kiziga bitiriye Lom Talund cyari kimaze imyaka 2008 ndetse bakaba basanze n'ubwanwa bw'uyo muntu bwari bukiri ku mubiri wiwe. Ikango n'umugozi bari bakoresheje mu kumuniga wari ukiziritse mu izosi ryiwe. Muri icyo gihe ngo boba baramumanitse kugira ngo bamutange nk'ikimazi muri icyo gihugu cya Denmark muri icyo gihe. Icyo kiziga Lom Talund ubu kikaba kibiswe muri mize Dosarkerbor muri icyo gihugu cya Denmark. Kuva mu mwaka w'1800 gushika mu myaka 1970 abakomoka ku muryango w'aba Fugate baba i Kentucky muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika bari baravanze amaraso mu gusabana abageni hagati yabo gushikaho mu runganwe rugira gatandatu rw'uwo muryango basanze bagwaye indwara y'urukoba bita methemoglobinemia. Mu bisanzwe iyo ndwara idakunda kuboneka itegwa n'ivyitwa methemoglobine ziba ari nyinshi cyane mu maraso. Ivyo nivyo byatumye uyo muryango w'aba Fugate batangura kuvuka basa n'ubururu kubera bagenda bongereza uko bavyaranye ubwinshi ariko rugero rw'izo methemoglobine. Agashimwe kitiriwe Nobel katangujwe na Alfred Nobel yigaya kubera yakoze igisasu bita dinamite. Agashimwe kitiriwe Nobel na gashimwe gafise agaciro gakomeye ku isi. Ako gashimwe gahabwa abantu bafashije bakitanga bikomeye mu bikorwa byo kugarukira abandi mu bisata bitandukanye nk'ivy'ubuhinga, indome, amahoro n'ibindi. Igitangaje nuko watanguje ako gashimwe Nobel wewe ataharanira amahoro. Ahubwo Alfred Nobel niwe yakoze igisasu cyitwa dinamite, igisasu cyakoreshejwe kenshi cyane mu ntambara zihitiye, ivyo bisasu bikaba byarahitanye ubuzima bw'abantu benshi. Mu mwaka w'1888 mwene wabo wa Alfred Nobel yarapfuye, hanyuma mu binyamakuru bamwitiranya n'uyo mwene wabo baca bandika mu rurimi rw'Ifaransa Le marchand de la mort est mort, bisigura umucuruzi urupfu yarapfuye. Alfred Nobel abibonye byaramubabaje arigaya acayiha intumbero yo gukora ibikorwa byo kwigaya, ibikorwa byotuma ahubwo amenyekana nk'umuntu akora ibyiza. Imbere yuko nawe ahitanwa n'urwakarago Alfred Nobel yasize yanditse ugwandiko bita testament mu rurimi rw'Ifaransa, yandika avuga ku butunzi bwose amafaranga yose yavuye mu bisasu bya dinamite yari yakoze ko yotunganywa neza agakoreshwa mu kujya barashimira abantu bose bitanze mu guharanira amahoro. Uko niko izina rya Nobel ryatanguye kumenyekana neza, aho kumenyekana kwa umuntu yatanguje ibisasu byitwa dinamite. Munkino z'igikombe cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2002 hari umunyakoreya yo mu bumanuko yituriye arapfa yihebereye umugwi serukira gihugu wabo. Uyo mukunzi w'umupira w'amaguru ariwe mufana mu gihugu cya Koreya yo mu bumanuko yituriye afite imyaka 20 hari mu mwaka w'2002 igihe inkino z'igikombe cy'umupira w'amaguru zakinigwa mu bihugu by'Ubuyapani aricyo Japan hamwe n'igihugu cya Koreya yo mu bumanuko aricyo Corée du Sud. Imbere yuko yiturira, uyo musore yasize yanditse avuga ko mu kibuga azoza nk'umuzimu utaboneka aje gufasha umugwi serukira gihugu wiwe. Mu byo yanditse, yanditse ati "Nduguriye twa mugina, nahisemo kwiyahura mu kwiturira kubera ko igihugu cya Koreya yo mu bumanuko ikeneye gushika kure muri iki gikombe cy'isi, ivyo bigasaba guhangana n'ibihugu bikomakomeye muri urwo rukino rw'umupira w'amaguru. Jewe nzoba ndi umukinyi ataboneka agira 12 mu kibuga, kandi nzofasha ivyo nshoboye vyose kugira ngo igihugu canje gitsinde. Ndugaye twa mugina." Uyo musore bamusanze ku nkengera z'ikiyaga yituriye hasigaye gato ngo apfe, yaciye apfa ari mu nzira bamujyanye kwa muganga. Ivyo akaba yabikoze hasigaye amasaha make cyane ngo habe urukino ruhuza Koreya yo mu bumanuko na Portugal. Ugo rukino rukaba rwatuma kimwe muri ivyo bihugu bibandanya amahiganwa. Ugihamana umugwi serukira gihugu wa Koreya mu bumanuko ariyo Corée du Sud nibo batahukanye intsinzi utsinda umugwi serukira gihugu wa Portugal ku gitsindo kimwe ku busa. Osanga umuzimu wa wa musore yituriye agapfa hari icyo bafashije. Batereye hejuru umwe wese asamagwiwe. Hari amahasa yavutse asumbana amezi atatu. Mu mwaka w'2013 Maria Jones Elliot wo mu gihugu cya Irlande yaribarutse amahasa abana babigeme babiri bitwa Ami na Kati. Abo bana naho ari amahasa, bukuru ariwe Ami asumbya butoyi ariwe Kati iminsi 87 ni hafi amezi atatu. Mu bisanzwe uyo muvyeyi Maria Jones Elliot ahejeje kubyara Ami yasubiriye ku kazi kiwe ka misi yose arindira ayo mezi atatu acasubira akwibaruka Kati. Ivyo vyatumye abo bana b'amahasa bashigwa muri cya gitabu cy'abarushije abandi kuba ari amahasa ya mbere asumbana umwanya munini. Icyo gitabu kikaba cyitwa Livre Guinness des Records. Inzoka yishe umuntu imukomoye kandi bari bamaze kwica umutwe. Mu mwaka w'2014 umukozi arongoye abandi mu buriro bita chef cuisinier mu rurimi rw'Ifaransa wo mu gihugu cy'Ubushinwa yarishe inzoka iri mu bwoko bwa cobra yongera ayica n'umutwe. Ariko inyuma y'iminota 20 uyo mutwe w'inzoka ukitse waciye umukomora arakomereka hajamwo n'ubumara aruhira gupfa aracikana. None muti bigenda gute inzoka ifise ubumara ngikomore umuntu inyuma y'iminota 20 bayiciye umutwe? Nkuko bishikirizwa n'umuhinga w'umunyamerika Matthew Lewin, ngo ubumara n'imitsi ikora ivyo gukomora byose ngo biri mu mutwe w'inzoka hamwe n'udutsi tubikoresha bita nerve. Inzoka rero ngo itandukanye n'abantu kuko yoyo ibihimba by'umubiri byayo bibandanya ari bizima inyuma y'umwanya munini naho boba babicagaguye mu bice bice, naho kandi atamaraso abagitemba. ibyo rero ngo bigatuma ibyo gutegura ubumara hamwe no gukomora bibandanya bikora inyuma y'iminota 20 inzoka bayiciye umutwe. Tuti namwe bakunzi ba Radio Inzamba agateka kawe, namwe bakunzi ba kino kiganiro bimenye ubimenyesha abandi, kino kiganiro kigarukiye aha mukaba mwari ko mugishikirizwa na Prosper Nzisabira.
Cyari kiganiro bimenye ubimenyesha abandi kuri Radio Inzamba.